Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye ndabashuhuje umwaka mushya muhire. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari yo gutangira umwaka. Ba president b'u Rwanda n'u Burundi baraye bifurije umwaka mushya muhire abaturage b'ibihugu byabo. Nkuko rero nari maze kubibabwira mu kanya gashize gatoya cyane, turahera mu Burundi. Impera z'umwaka, intangiriro z'undi mwaka. Ni umuco ko abakuru b'ibihugu bageza ubutumwa ku baturage babo. Mugenzi wacu Eloge Wirika Neza wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye ijambo rya president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimishwa no kubona u Burundi uyu mwaka urangiye ufite inzego zitorewe n'abanyagihugu kandi zikaba zimaze kurama. Yishimiye cyane kubona impunzi ziko zidatahuka, hamagarira abantu bose n'amashyirahamwe yigenga kutama avuga bitagenda neza gusa.
Turanezerejwe n'uko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu byagiye mu buryo zikaba ziriko zirataha ku bwinshi. Duhimbaje umwaka mushasha rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu cyose, bikaba biboneka ko igihugu cyamaze kwiha iteka mu makungu. Nico gituma dusaba abarundi bose baba bari mu mashyirahamwe y'abenegihugu, baba bamenyesha makuru canke abamenyesha mana, dutegereza twese hamwe kuba magiriranire. Nsavye shimitse ko ayo mashyirahamwe yomenya ihangira n'intumbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abenegihugu, gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose.
Yagarutse no ku byo leta yaranguye birimo amafaranga yinjiye mu kigega cy'igihugu bikayifasha kwibako.
Mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe. Ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa intigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire. Ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho. Ni naco kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana na amahoro, na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu cya Afrika yo hagati. Mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano, leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda abamurara ku mugondo cyanke ngo bamutsinde ku vyiwe. Mu gisata cy'ubutunzi, kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwizatunga, amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega cya tari meshi. Uyu mwaka ikigobere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601, mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990 gusa. Kubera ivyo, leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Leta ikirikirita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye.
Mu bihe nk'ibi umukuru w'igihugu arahigongwe abanyororo. Muri ino jambo haritezwe mbere ko bamwe mu bamwandikiye bakatiwe wo guherayo bagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'2015 barekurwa. Ariko se Barundi yavuze ko bazorekurwa inyuma y'igikorwa cyo mu rwiwe washizweho bijejwe.
Leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu, na cyane cyane ibiri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka 10. Ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Turamenyesheje ko bamwe mu banyororo bakiriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe, abandi batezurirwe. Bizokorwa hisunzwe icegeranyo cy'umugwi uri kuratohoza ibijyanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo.
Perezida Ndayishimiye yahamagariye abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu, yongera yiyemeza gukomeza kurwanya ruswa.
Naho twokwishikana igihugu tutagikunda, twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemo tuvavanwe n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi abasuma abakora urudandazwa rwa magendo abatanga n'abagibiturire abasesagura amatungo rusange nuko tumaze kubishikiriza abarundi n'amakungu abaryimitsa abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire eka n'ababitanga abo bose ubutungane burababona kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya nta gihugu cyateye imbere abene gihugu bicaye tumenye kimenwe kuye kurya ari yabirondeye nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko atamwimbo bagwije
Perezida w'u Burundi yavuze ko kimwe mu byo yifuza mu myaka iri imbere ari ku gihugu ciwe kigwiza ivyimburwa bishorwa hanze kugira ngo haboneke amafaranga y'agaciro atuma abarundi baronka ivyo basumira hanze badashobora kwirimira canke kwihingurira Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Ubutumwa bw'abakuru b'ibihugu busoza umwaka butangira nundi noneho tujye mu Rwanda mugenzi wacu Assumpta Kaboyi nawe yakurikije ijambo rya President Paul Kagame
Muri ijambo ritabaye rirerire Perezida Kagame yibanze ku buzima bw'abanyarwanda yabasabye gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe gitegerejwe urukingo
Twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho kubera imbaraga zanyu ubushake no gukunda igihugu twese dufite uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje twirinde rero buri wese yite ku bandi mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze Je n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire 2021 uzababere uburumbuke mugire umugisha w'Imana
Impuruza ya Perezida Kagame ije mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera ari nako haboneka umubare utari muto w'abahitanwa n'iyi ndwara ku nshuro ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje ko abantu 7 bahitanwe na COVID-19 niwo mubare munini ubonetse kuva mu mezi 9 ashize iyi ndwara igeze mu Rwanda mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima ryagaragazaga ko mu bahitanwe na COVID-19 harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13 abahitanwe n'iki cyorezo kuri uyu wa gatatu batumye umubare w'abamaze kwicwa na COVID-19 mu Rwanda bagera kuri 86 Ministeri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu abantu bagira 8,250 mu gihugu hose aribo bamaze kwandura COVID-19 muri bo abagira 6,369 barayikize mu gihe abakirwaye ari 795 gukomeza kwirinda COVID-19 abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune kwirinda guhura bitari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se yahuye n'abantu benshi Leta kandi yashyizeho ingamba cyane cyane muri ibi bihe byo gusoza umwaka aho abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo zabo saa mbiri za nijoro naho abatuye mu karere ka Musanze bo basabwa kuba bageze mu ngo saa moya za nijoro muri iyi minsi mikuru isoza umwaka kandi abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kwirinda ibirori byo mu ngo abari bafite ubukwe bwarahagaritswe gusa nanone leta iherutse gukomorera abari baje mu gihugu baturutse hanze baje mu bukwe bo bemererwa gusezerana batarengeje abantu 10 Ubwo yagezaga ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze mu minsi mike ishize Perezida Kagame yavuze ko bitarenze amezi 6 y'umwaka utaha Abanyarwanda bazaba bamaze kubona urukingo Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Dusubire mu Burundi udutabo dushya turanga umuryango turatangira gukoreshwa uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 ariko bamwe mu baturage b'umujyi wa Bujumbura baratwinubira ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana
utwo dutabo urugo rwose ko mu gisagara cha Bujumbura rutegezwa kuba rufise tuzofasha kugira umukuru umuryango azo zaratwuzuza igihe cyose aronsa abashitsi kugira bifasha abajejwe umutekano mu kazi kabo. Bishikizwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura, ahamenyesha ko abanyagisagara bategerezwa kuvyubahiriza
ta mutekano. Nta kintu na kimwe gishobora gukogwa, kabemereye ko tuzobaha amakaye amwe bita le cahier de menage, kugira ngo ahazoboneka umunyamahanga wese yadukije atazwi baheze bamumushira habona, na cyane cyane kuko amakaye de menage azofasha nk'abantu abashitsi baje bavuye muri interieur cyangwa bavuye handi kwandikwa muri aya makaye. Kandi rero ayo makaye arafise udasa, no kuvuga komine yose izobifise ikaye yayo n'ayandi makode twashizemo kugira ngo bibe ntigano.
Ababa mu gisagara cha Bujumbura babona ko utu dutabo tutari dukenewe mu gihe bafise utundi, bati no kubasesaguza.
Ntibinguye neza na gatoya kubera ubwambere twahereye ku gakaye k'amajana atanu, mu nyuma baraduza turagura kandi gakaye ka bibiri. Ako ka bibiri rero niko tumaze iminsi dufise, mwino minsi nta no gukaraganya kuzura, turacyagakoresha ntikaruzura. Ariko urumva ngo bayazinya kandi ka bitatu antawe dufise dukura amahera, tubwe nk'ukuru arabwacu turakenye nawe tubona dukura amahera. Ibintu byose hano mu gisagara cya Bujumbura birazimvye, none amakaye nayo aduze kubera iki? Ntitwumva impamvu ni kubera iki?
Kuri jewe iyo ngingo ntiyari mbi, bari gushyigikira umutekano, ariko twebwe tuba dusanzwe dufise ayo makaye tuyamaranye igihe. Ariko rero niba bakeneye gushyigikira umutekano, ntibafate abo bantu bitwa ko baziguze bazibahe atacu bahinze kubasaba. Kubera nka twebwe tumaze kuzigura nk'igira inshuro ya kabiri, wa mbere twakagura amajana atanu, ubwa kabiri kajya ku 2000. None je nosaba yuko umuntu wese wafise iyo kaye arayiguze, bakeneye kuzihindura ntibaziduwe ku buntu kwa tuba tudisanganye. Utayifise nawe ayigure bushaje, ariko tuba tuba tuzisanganye. Simbona igituma boza badusaba amafaranga kandi dusanzwe tuzifise.
Kiretse rero ko abanyagisagara bavuga ko batumva igituma buri mwaka bagoma basabwa utundi dutabo kandi tuzimvye gusumvya utwahahora, bamenyesha ko n'igikorwa cyo kwishyura mu ibanki imwe rudende bibatesha icyo bokoze.
Njyewe ubwa mbere iryo tegeko rigisohoka nabaye mu bantu ba mbere bagiye kuriha kuri iyo banki, ariko twahahuriye n'abantu benshi ngaha kuri Fin Bank. Twahahuriye n'abantu benshi bava muri za Kamenge, bava muri Gihosha, umurongo ugasanga ni muremure cyane, ukahamara karibu nk'amasaha ane atanu wicaye urindiriye yuko shikigwa. Icyo cyose ni ikibazo casaba yuko nka meri ya Bujumbura yokwigora ikasaba Fin Bank yuko yokwiregiza amasantre y'aho abanyagihugu bashobora kuriha kugira ngo nabo boroherwe mu buzima bwabo bwa mishiri yose.
Amakenga dufise muri byo na muri ibyo bintu biba bari byihutirwa nk'uko babivuga, hanyuma umwanya nawo ukaba ari muto turabyaho tubimenye aho bingorane, kuko baje kukadusaba si uko twese tuba tumaze kukaronga. Urumva ntikiza rero nuko bokongereza ikirimbo kugira ngo tishe twaronse ako gatanu.
Umunyapolitike atavuga rumwe na Leta Tasiano Sibomana amenyesha Ijwi rya Amerika ko igisagara cha Bujumbura caronse akaryo ko kwironderera amafaranga mu banyagihugu. Ati utwo dutabo tuzimvye gusumba twahora sitwo tuzobungabunga umutekano w'igisagara.
Mu gihe koko ubwo bukaye bwo bari ugufasha kugira tumenye abantu baba mu gisagara, tumenye abaraye mu muryango y'ucankuriya, ntibikenewe ko abara makaye akomeye cyane azinzi. Icyo ni kimwe cya kabiri, kuzana yandi kandi nayari ahasanzwe atari bwahere, ukabuterekanye kwa yarahasanzwe hari aho bayakoresha kugira bahungabanye umutekano, nibaza n'icyo ko atari gituma gifashe cyo tuma umuntu iyo tanga isiguri hagije ku kamaro k'ayo makaye mashasha. Ahubwo benshi cyo bibaza yuko ari uburyo bw'igisagara cya Bujumbura bwo kuza bararondera amahera mu bantu, kuko ahandi nta siguro zihagije iyo kaye yindi za gusubirira izindi zitari bwahere, nta siguro ihagije zifite.
Mwamenya ko ako gatabo kagura amafaranga 300, gafise impapuro 200, mu gihe ikaye y'impapuro 204 ku isoko igura amafaranga 500. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagore batanu n'umwana umwe barishwe nabo mu bwoko bw'abafurero biciwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ubwo bwicanyi bwabereye mu Bijombo muri teritwari ya Uvira. Patrick Mugabe uhagarariye abafurero bavuye mu misozi ya Uvira na Fizi yabwiye Ijwi rya Amerika kwaba abaturage barashwe n'abantu bitwaje imbunda bakeka ko ari abarwanyi b'imitwe ya Gumino na Twirwaneho igizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Mugabe ari kuri mikro ya mugenzi wacu Edi Rwema.
Narima kipi kushaka ya kelki kilometri na kani bauri na abandu wa Twirwaneho Gumino kawalo wa kuita masasu wapu ya bagore watano na kahungu kamwe.
Mwame nyegute ko abo barwanyi bitwaje intwaro ari abo muri Gumino
kubera bababonye hariho blessumwe yababonye ariko baravuga kandi barabazi ariko abahungu bari ya muri Kahuna abandi ba muri Kagogo.
Ibyo byabaye nko mu masangahe abo bantu bari bavuye hehe?
Abaye nga mu masamoya n'igice pandiri abagore bakuye bari bavuye muri kandi kubera mu byombo ihana yose barayitwise ubunye n'abantu basigaye muri kandi baburiye muri kandi bagenda mu murimo gushaka ibyo kurya bashize mu nzira bahuye n'ingabo za Gumino za Twirwaneho.
Ubu ngubu aho ngaho mu bijombo byifashe gute, harimo harakorwa iki?
Imeze nabi cyane, ubunyene abantu bamerewe nabi kuko barashaka kubunga kandi baje mu gihuru kandi bamerewe nabi cyane bakubera ko ibintu yabaye ndabagore eho nibayimosa nta munsi umwe ariho umugore babonye muri ndambara kubera bariko baragenda kwica abagore kandi abagore ntibayimosane. Abagore n'abana nta kibazo bafitiriya muri ya magrupa ya Gumino ya Twirwaneho ya Mayimayi ya Bishambuke kubera iki bariko barica abagore kandi abagore nta munsi habane umwe bavuze ko babonye umugore imbunde babonye umugore ari mu ndambara babonye umugore ariye ariko ibyo bintu bimeze nabi kandi biri kuzana ibindi.
Hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se MONUSCO yari yakora? MONUSCO ni ingabo zibungabunga amahoro muri ako karere z'umuryango w'abibumbye, hari icyo bari bakora kugira ngo babagaragarize ko umutekano wanyu ucunzwe?
Ubiye ubyo nibo bagiye mbere akabantu bapfuye bakazana mayiki kuzura mu murima bayizane mu centre de sante ya Bijombo. Ubu nyene abantu bose bamerewe nabi, abana MONUSCO merewe nabi, abana FARDC merewe nabi kubera n'igitendo kimwe kitarabaho kwica abagore kandi abagore ntibayimosane.
Bwana Patrick Mugabe, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uhaye Ijwi rya Amerika kandi mukomeze kwihangana.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twagerageje kandi kuvugana nabo mu mitwe ya Gumino na Twirwaneho ariko ntibyadushobokeye kubera itumanaho ryadutenguye. Hagataho umwaka w'2020 usigiye iki abarundi b'impunzi bo mu nkambi ya Rusenda intara ya Kivuyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo.
Ni Jedone Aishaki. Uyu mwaka wa 2020 nje nk'impunzi yo mu Rusenda wansigiye igikorwa kidasanzwe kuko umurimo nakoranye n'ishyiramo ya Adra nashobora gukuramwo amafaranga makeye mwubakamwo inzu ya etaje y'akabare ishobora kwakira abantu bashika 120. Bo abantu iyi nzu nubatse yakira n'abantu bava mu mihinga itandukanye, hariho ababembe bano hepfo, abapfurera banyindu, abarundi ndetse ingenzi zose zitandukanye n'abapartenere barimo kuko barashobora gushika bakivuna akanyota. Manake muri uyu mwaka nakoze ibikorwa bidasanzwe, naravunitse cyane kuko nakoze cya autonomisation duhumirizwa n'ishyirahamwe ya Adra gikiwe na Ansel. Nashoboye gukora igikorwa cya brikete gukora ibizuku ndetse n'uburimyi bihimirizwa n'ishyirahamwe ya Adra. Muri uyu mwaka nakoze amafaranga nakuyemo niyo nashoboye kuguramwo imbaho, imisumani ndetse ibikoresho bitandukanye nubakamwo akakabare. Kantwaye uburyo bushika hafi 5,000 y'idolari bo bwawe bwitange ku murefije umuntu ashobora kurekura uburyo nk'ubwo. Ariko kuko aho karusanga dutuye mu gihugu cyacu tubona ko dusanga twiryohera abantu tubayeho neza, byabaye ngombwa ko nubaka akakabare karimo agatutu keza taje umuntu wese ashobora kuhagera akabona koko ari akabare kabereye. Tafise inzu yo hasi n'inzu yo hejuru igeretswe n'imbaho. Uko biri kose nk'umurefije na kabare gateye igomwe nashobora gukora mu mwaka wa 2020.
Jewe nta kirutimana Augustin wo mu ikambi yo mu Rusenda ba umwaka wa 2020 unsigiye amahirwe ntangere hano mu Rusenda kubera ko mbere naho zindi umukozi w'abandi n'abadandariza imiti y'indimo imiti yo gufumbira indimo yo gupomba indimo ariko kugishoro naronse nanje gitoya ku kazi bampa bo barampemba nka 50 kwezi 50,000 y'amakongomani basire ngenda ndatubika buke buke kugezaho nongereje mbona ndose nka 500 y'amakongomani nanje ntangura gukora akazi kiwanje ubu nshima kubera no vuga ati byagenze neza kubera ubu nta wundi ngikorera ubu nije nikorerako ubu mfite farumasi y'imiti y'ibitegwa amafumbire imiti yo gupombesha maside n'ibindi kubijanye n'indimo bo iyo batinze kudupokeza kubera ko mfite akazi nikorera kandi kiwanje ntibingora cyane ndafata duhera kutwo nkorera kutwo ndonka mwako kazi tukambeshaho mu kiringo mba ntarapokera nkaba ndabayeho kutwo dufaranga
jewe banyitwa mbanze ndore cyiza ariko izina rizwi cyane ni Neymar bivanye nuko sanzwe ndumukinyi ndashimira uyu mwaka wa 2020 bivanye nuko natanguye mfise udera duke ndadushyira mu mugambi wo gukota amabo manake ni nkuko novuga ry'amahera dutanga banki rambe yarangiriye akamaro kugera hampa inyungu ndagera mu idolari 800 ca mpindura umugambi narimwo ca njya mu wundi mugambi sanzwe nuko narinze moto ca nigurira rwanje ubu nije nikorera kandi ndabona yuko inyungu ihari
kwe nk'abahinzi borefuje mu rusenda ikintu idusige 2020 nuko twarimaga dukora utunganyiza umusaruro wacu tukaturabonye imashini itonora umuceri kubwiye twabasha kwiteza imbere tukora nibyo dufungurira imiryango kugira ubu ngubu iyo mashini yatangiye gukora n'ubirakora n'isa ubu bari gusuka umusaruro tuwujyana ku mashini tugasuka umwe tukajyana mu rugo tugafunda tukagurisha amafaranga abasha kuduteza imbere tukagura ibikoresho byo mu rugo impuzu z'abana mbere y'2020 twagiraga umusaruro tukabura w'umuceri tukaba tuwujyana tukicwa n'inzara tuwufise mu nzu ubu bantu bagize n'umwete wo kurima bapanuye ahantu hanini wo kurima hari epfo kwitanganyika rurusenda hari aho bita ikenya hari uri kugana ujya ibuvira aho hose ubu rwose abantu batanye kuri mu muceri ku buryo iminsi iri imbere guha kurima ukaba wo kwiteza mukagura moto mbega umuntu akazasubira mu gihugu cye yifashije nta kibazo afise
uwo muceri iyo mashini mwayibonye biturutse kuki
iyi mashini y'umuceri ni inkunga twawe na adara nifashwe na seri kuko twumva dusaba twerekana ingorane dufise barabidufashamo twe tumaze imyaka 3 icyo kintu tugisaba n'umwe w'umwaka twagize amahirwe turayibonye iyo mashini y'umuceri kuyanisa utuvugana ubu ubiri gutonora abantu baraturuka imboko bakaza gutonoza mu gatunguru ya mbere ko twashyize mu gatunguru ya mbere no hagati kambi kwe uva mu rurinda abona hajya gutonoza uva gatunguru ya 3 aze bitamuvunye n'abakongomani no barabara twabigishije kurima ntabyo bari bazi kurima izo mbuto z'umuceri ubu no barayirimo baraza nabo tukabatonorera
muri abahinzi bangana gute mwabonye umushinga
turi amashyirahamwe agera muri 5 bifise abanyamuryango bagera mu 1000
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese uko mungana aho muri hose umwaka mushya muhire. Intashyo z'umwaka mushya duhere kuri mwe mwatumye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Nitwa Mpera. Nahize Bunani, nahize Nadawe, nahize Nabuhu na Karaberi, Matasa na Bwirabure na Buderesi. Imani baho mugisa.
Ndi muraperi nabahinda ndi mahama imwe ndatasha uwo bita Bunani Dawe Karaveri Hitimana mare mustanere wo kuntega ntwara ndi muraperi nabahinda murakoze cyane nabandi
ni tukamboni bogo ya mamo ripozi kawani mungambi ima haa manga ndasuhu uja wanu wani wani burundi manzo kilisambo ndasuhu uja dawe ndasuhu uja hugu wabika na wuzbutu uja suwe kamana ya wazuhu uja nawara mubanji wani mugwanda nzijirejo ambuwe wati ya wazuhu uja nabushoni amura mubanji umugwane nyira bakubali isaze aho ni murenge wa Musha nk'umukara ka gisagara yarago anari gusoza nabo gira amahoro
kenitwa kaye gasikovia ndashaka gutashya musaza wanjye Claude ari mu Burundi ndasura gutashya Burundi yita Toro ari muri Amerika na ndera miheto Dismas ari muri Amerika ndashaka gutashya mwene wacu ari Burundi mukaritese Juliette ndashaka gutashya abantu bose b'i Burundi banzi kandi Burundi ndashaka gutashya nk'inzinga Pierre ndashaka gutashya na papa byamugoyegere bazi turi kumwe mahama na nkuru y'ingoma turi kumwe mahama na Mukamisha Beatrice na Mukamana Beatrice n'abantu bari muri Tanzania harimwo umugabo wanjye bitaye mire mwemera ndamutashya niyo nshuti desi ndamutashya na Joris ndamutashya kanyamuneza na mabukwe na Clementine Mukarugomwa na Vediana ndamutashya
cye nitwa Nsabimana Samson bakunda gutazira ewa nkaba ntasha inshuti zanjye ziri Burundi kuko je ndi mihambi ya mahama mu Rwanda batasha abo bitwa Bintu n'Imana Francois batazira na Bado hatasha abo bita Tuyisabe Jean Claude hatasha Riyazi Imana n'umuryango wabo wose umuryango wa Nibizija nkaba ntasha na papa wanje ariwo Miburo Pio na bene wacu na bashiki banje harimwo niyo nzima Chantal harimwo na Igombe akabamwo na Gatsiri akabamwo niwo bita Ruboni nkaba ntasha n'abanzi bose n'umuryango wa Kigamba harimwo umukecuru witwa Kabagabirwa n'umukobwa wiwe bita Dorothea niwo bita Makobwa nkaba ntasha n'abavandimwe bose b'inshuti n'abagenzi bari banzi ku mucumba w'Inyamabuye harimwo n'uwahoze ari konseye wacu Sezike Antoine hamwe n'abana biwe na cane cane uwo bita Kimuga yari inshuti yanje Bidonyori Mujeri bakaragira bose n'inshuti zanje hakaba hari n'inshuti twahoze twigana ku mukenke abo bita Nkuru Nziza Nestori Ereneste abo bose ndabatasha bari inshuti bikomeye cyane nkaba nifuza yuko tuzosubira tukabonana kugira ngo twongere tuyage Imana ni yabikora tukava ngaha mu nkambi mahama tugasubira mu gihugu cya twibarutse bivanye n'umutekano ngene tuzoba wabonetse tukabona natwe turafise uburenganzira bwo kubandanya kwa mu gihugu cyacu murakoze nkaba ndangije ndabifuriza umwaka mushasha mu mahigwe n'ibyiza n'ico mwifuza cyose n'intego yose mukise Imana izotume muyishikako
nitwa Kazokura Jean Paul nkaba ndi mu nkambi ya mama iri Kigali mu Rwanda nkaba nahunze mu 2015 mboneye aka karyo kugira ngo nshobore gutashya imiryango yanjye iri Burundi n'abo turi hano abari Burundi nohera umubyeyi wanjye asigaranye yakire Berenadeta abo tukana ndacyayisaba Gustave Gahungu Gerard na mushikange yarongowe mu muyinga bita Hotel Diane n'umuryango wiwe ntibagiwe Patrice n'umugabo wiwe abanda bifuriza iminsi mikuru ya Noel na Bonane Imana izobandagirire ntibagiwe abari hatu mu nkambi twahunganye mwene wacu Bigirimana Alexis Ciza Fernand n'imiryango yabo barubaho n'imiryango yabo benshi cyane tugendana n'ubu tuguma tubana mu nkambi ntibagiwe n'abanyeshuri twaratwigana mwaka uheze wa 2019 bose twigana abahungu n'abakobwa mbese n'ababanyigishije Imana izobandagirire
ndi Gerari numva nshimiye Imana kuba mvuganye na Radio y'Amerika nkaba numva n'ibyo yanjye yashyikira abo nanye bose abari Burundi nasize zo guhunga ndavuga ati Imana ibampezagire aho ari hose harimo byose Imana ibahezagire kandi ibyo y'Amerika rirakabaho nimfashije byinshi kumvikanisha ijwi ryanjye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi bene wacu Imana ibarinde natwe turinde tuzongere twibanire amahoro
iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mbashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe muri uyu mwanya nongeye kubifuriza umwaka mwiza muzawurye ntuzabarye murakarama
Nakugiye, ijawe byose byaragiye.